imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya wa makuru duhera ku hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloise Bigirimana
urakoze Jeffrey Katia Here uyavugwa muri Afrika umunya politiki atavuga rumwe na leta ya Sao Tome Vila Nova yaratsinze inchuru ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu Carlos Vila Nova yari umushikiranganji ajejwe inyubako muri Sao Tome yatsinze ku majwi 57 n'ibice bitatu kwijana cyabitabiriye ayo matora mu gihe Guilherme Posa da Costa yarashigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi we yaronse 42 n'ibice 46 kwijana by'amajwi Vila Nova wafise imyaka 79 muri iki gihe azosubirira Perezida Evaristo Carvalho yahisemwo kutarondera ikiringo cya kabiri cy'imyaka 5 cy'amabanga y'umukuru w'igihugu Sao Tome ibonwa ko arakarurero keza ka demokrasi mu kigobe cha Guinea muri Afrika kandi Saadi Kadhafi umuhungu wa Muammar Kadhafi yahoze atwara Libya yarabohowe ejo ku munsi wa mbere leta afata kibanza ya Libya yabitangaje ejo ku wa mbere nyene Saadi ubu afise imyaka 47 n'umuhungu wa gatatu wa Kadhafi yarekuwe inyuma y'ingingo sentare yafashe haraheze imyaka itari mike Bimenyesha makuru bitari bike muri Libya cyavuze ko aza yaramaze gufata indege yihuta aja muri Turukiya ubutegetsi bwa Libya bwatangaje kandi ejo ku munsi wa mbere ko harekuwe n'izindi mbohe zirimo wahoze ajejwe iperereza ku ntwaro ya Kadhafi Ahmad Ramadan umugwishiramwe mpuzamakungu ONU muri Libya wavuze ko iri bohorwa ryabo bahoze mu ntwaro ya Kadhafi ari intambwe ishobora gushikana igihugu kubyiyunge
Washington ijwi rya Amerika
Mwavugwa mu makungu muri Afghanistan abanyeshuri bo mashure yisumbuye barasubiye gutangura kwiga ejo kuwa mbere inyuma y'aho abatalibani bafatiye ubutegetsi mu mashuri amwamwe abafise igitsina gore baratandukanijwe n'abigitsina gabo hakoreshejwe ibitambara binini canke ibibaho bibatandukanya mu isomero ibibera mu makaminuza n'ayandi mashuri muri Afghanistan biriko birakurikiranirwa hafi n'ibihugu rutura ni nka kimwe mu bimenyetso bizokwerekana by'ukuri ivyo yubahirizwa ry'agateka ka bakenyezi muri iki gihugu abatalibani baherutse kwigarurira Bimwe mu bihugu byo mu burengero bw'isi byavuze ko gutanga imfashanyo no kwemera ubutegetsi bw'abatalibani bizokwisunga ingene batwara igihugu harimo nuko bafata abakobwa hamwe n'abakenyezi Abatalibani muri Afghanistan bavuze ejo ku munsi wa mbere ko baganiriye na Pakistan kugucungerera hamwe umutekano harimo n'ingingo zikenewe gufatwa ku mbibe z'ibyo bihugu bibiri mu kugwanya abaje gukora iterabwoba muri Pakistan intumwa za Pakistan zari zirongoye na General Faiz Ahmed umukuru w'ikigo kijejwe iperereza Mujahid yavuze ko abatalibani babemereye ko atanumwe azokwemererwa kuzokoresha ubutaka bwa Afghanistan mu kubangamira umutekano wa Pakistan Mu gihugu cy'Ufaransa umufaransa yabaye rurangiranwa mu gukina amareresi canke sinema Jean-Paul Belmondo yitavye imana afise imyaka 88 y'amavuko urupfu rwiwe rwemejwe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro by'umushingo manza wiwe inyuma y'imyaka 50 yaramaze muri uyo mwuga Jean-Paul Belmondo yakinye amasinema arenga 80 Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yanditse kuri Twitter ko Belmondo yari itunga rikomeye ku gihugu kandi ko abafaransa bose bamwiyumvamo
Aloise Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ku murongo wa FM ku ijana na kane n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Turabanza ariko muri Guinea, aho abasirikare bahiritse Alpha Conde ku butegetsi ejo bakoze inama yo kugerageza gusubiza ibintu mu buryo impuguke mu bya politiki zirasesengura ibibera muri icyo gihugu.
Ibihugu byatwawe n'Abafaransa uyu munsi usanga hari ubudasa kuko ni muri iyo byatwawe n'Abafaransa bikuramo amakudeta ahandi usanga umenga yarahagaze.
Uwo ni Frederic Bamvuga Inyumvira, impuguke muri politike n'imibanire y'ibihugu, wigeze kuba vice president wa mbere w'u Burundi. Naho muri Tanzania, abana b'impunzi z'Abarundi barenga 1,500 batangiye gusubizwa mu ngo bakuwe mu byaro bari baragiyemo. Amakuru arambuye ni mu kanya turabararitse. Ishyirahamwe Save the Children rikora ibyerekeye uburezi mu nkambi y'impunzi z'Abarundi irinduta muri Tanzania, ryatangiye gusubiza mu miryango abana bagera ku 1,500 batorotse inkambi bajya mu byaro bitandukanye. Inkuru ya James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika urinduta muri Tanzania.
Umuvugizi w'ishyirahamwe Save the Children mu nkambi ya Nduta, Bwana Jamal Abdallah, mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka ikambi. Muri zo harimwo ubukene mu miryango.
Katika kipindi cha mwezi huu tuseme,
muri kuno kwezi turimwo, turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana twasanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biri uko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere. Dusaba uzobabona aho hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye.
Vijiji sehemu yoyote ambapo watakapo kuwa, sisi tuko tayari kufika mradi tupate taarifa kutoka kwa hao watakao kuwa tayari kutupa taarifa ambao ni wa Tanzania.
Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'Ijwi rya Amerika, bo bavuga ko abana benshi batoroka inkambi biterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe.
Ni kuvuga ko bivana n'uburyo babona muhira budameze neza kugira ngo babeho canke bajye. Ni kuvuga umwana amaze kumugihe amaze kubona ko muhira atankoni iri kuzika ko atavyo havajya atagerageza kuza mu atagerageza kuza hirya no hino kugira ngo arondere ibyashobora kuba yorya byashobora guhambya byose.
Umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi, hama abandi nawo gacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu, ugacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu gufyatura.
Ni kuvuga ko ikenshi bivana n'ubukene bw'abavyeyi atatse bafise bigeza ko. Ni kuvuga uzosanga kenshi umuvyeyi n'utwa pokeye bivanye n'ubukene afise arashobora kutatugurisha kugira ngo arondere tundi tuntu yitwa umufasa ukasanga ingezi za Kenya mu rugo. Abandi nabo kenshi uzosanga ari abantu b'imboregwa, uzobasanga mu birabo kenshi, uzosanga abantu bakunze intu z'imigorigori. Ni kuvuga ko amaze kuronka ivyo vy'ibiribwa vyapokeye acagurisha kugira ngo agende kunywera inzoga injya muhira zikatazikena.
Hariho n'ikindi kintu regishasha cadutse ngaha mu kambi cy'abana bazimira, ariko nta byemezo nyezi na turaronka navyo nyene igipolisi cyagikwiye kugira iki gukora kikaraba yuko ari ico ayo matohoza kikayakorera ko kikaraba ko ari ivyo cyangwa ko atari ivyo. Kandi barabana nyene bakiri bato bari munsi y'imyaka 10.
Mu gihe ishyirahamwe Save the Children ririmo gufasha abana, abo bandi Barundi batuye mu nkambi basavye uko amashyirahamwe atandukanye mu nkambi yofasha n'ababyeyi akabaronza ifashanyo zihagije kibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye.
Leta ya Tanzania rero nitetsure kuko turiunga mu nkambi abandi bakaja mu boyi iyo mu bisagara abeshya amazimisi batoroka tarasabye leta nk'umuvyeyi.
Icyo twasaba rero, twasaba UN umuvyeyi wacu arabe ukuntu byogenda, nirabe ukuntu yotu ukuntu yobigenza hazogera igihe n'abandi bazoze barapfiriye kubwo kubwinzara bagenda kuraba ibyo boshaka borondera kugira ati barabe ukuntu babaho mugabe ibyo byose bizohava bigira biteza ingorane.
Ishyirahamwe Save the Children rifasha igisata cy'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko uko umwaka utashye rifasha abana bashika 900 mu bijyanye no kuronswa ibyo kujya, imyambaro n'ibikore ku ishure, ariko hakurikije bitegire bitangwa n'umuvugirizi umuyobozi w'iryo shyirahamwe hari abandi barenga ibihumbi indwi bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi kuva mu nkambi y'impunzi Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuve muri Tanzania tuja muri Guinea habayoboye kudeta muri icyo gihugu bahamagaje ku munsi wejo abaministri n'abandi bategetse bakomeye ba leta mu nama yo kugerageza gusubiza mu buryo ibintu abakoze kudeta kandi bongeye gufungura imipaka yo ku butaka no mu kirere bari bafunze ku cyumweru. Inkuru ijwi rya Amerika turagezwaho na Temistocle Mutijima.
Aba basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uwa mbere mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta. Abahiritse ubutegetsi bavuze kuhirahira kanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu CNRD, urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzibacyuho. Abasirikare kandi batangaje isaha ya saa mbiri z'umugoroba nk'iy'abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose. Abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri ministeri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi. Ni mu gihe abahoze ari abaperefe, abasuperefe na ba guverineri bo basimbujwe abasirikare. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo Lieutenant Colonel Mamadi Dumbuya bavuga ko bataye muri yombi wahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta, ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo, ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage. Abahiritse ubutegetsi banatangaje iseswa ry'izindi nzego z'imitegekere, byitezwe ko kuri uyu wa mbere bagira byinshi batangaza ku bijyanye n'aho berekeza igihugu nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga ariko rigasanganizwa ibyishimo mu murwa mukuru Konakiri. Video igaragaza Bwana Konde yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje ariko bigaragara ko yatsinzwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso. Abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza. Abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage. Basobanuye ko basheshe guverinoma inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyirishijweho na Bwana Konde mu 2020 ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage. Bijeje igihe cy'inzibacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi babo muri Mali naho haheruka kubihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize kundundura amezi menshi ingorane mu bya politiki no mu bukungu zongerewe ubukana n'icyorezo cya COVID-19 igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye nk'uko abanenga Perezida Konde wari ku butegetsi kuva mu 2010 babivuga, aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho. Iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Konde ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Imyaka ibarirwa muri mirongo kuva cyabona ubwigenge mu 1958 kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare. Kugeza kuri uyu wa mbere nta muntu wari wagatangajwe ko yaguye muri iri hirikwa ry'ubutegetsi, nubwo ku cyumweru mu gitondo hari hakomeje kumvikana urusaku rwinshi rw'imbunda mu murwa mukuru Konakiri. Nta kibazo gikomeye cyabaye mu ijoro ryo ku cyumweru rikiri uyu wa mbere. Nirindi hirikwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'iryabaye muri Mali mu 2020 no muri Chad mu 2021. Irangira ry'imyaka 10 y'ubutegetsi bwa Konde bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Konakiri, cyane cyane mu nkengero zawo ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Nyamara ku rundi ruhande ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ndetse n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na CEDEAO mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Guinea ndetse busaba ko Perezida Konde yarekurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu gufasha Guinea. Gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko Perezida Konde agenda ahindura uruhande yisunga cyane ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Turikiya. Kugeza ubu bakizigenza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea nta gifatika baratangaza ku byabaye. Icyakora impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivili yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya Perezida Konde yakurikiraniye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'iby'abasirikare batangaje ku byerekeye itegeko nshinga.
Urakoze Temistocle Mutijima, reka mugenzi wacu Eddie Rwema akwakire atwibutse iby'ingenzi byaranze igihugu cya Guinea kuva kibonye ubwigenge.
Tariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi umwaka w'1958 nibwo Ahmed Sekou Touré yatangaje ko igihugu cye Guinea kibonye ubwigenge. Byabaye iminsi mike nyuma y'itora rya kamaramaka yanze ko igihugu kiba umunyamuryango mu ishyirahamwe ryari huje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni igitekerezo cyari cyatanzwe n'uwayoboraga Ubufaransa icyo gihe Charles de Gaulle. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'1961 Sekou Touré yatorewe kuyobora Guinea. Mu 1967 igihugu cyahisemo kugendera ku matwara ya gisosiyaliste. Sekou Touré wayoboye Guinea imyaka 26 yatangiye afatwa nk'intwari yaharaniye ubwigenge bw'igihugu, ariko aza guhinduka umunyagitugu ushinjwa kuba yaragize uruhare mu izimira ry'abantu barenga 50,000 nk'uko bivugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Abandi ibihumbi bahunze igihugu. Tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'1984 Sekou Touré amaze gupfa, itsinda ry'abasirikare bayobowe na Colonel Lansana Conte ryafashe ubutegetsi. Mu mwaka w'1985 Conte yaburijemo igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi, naho mu mwaka w'1996 yongera aburizamo imyivumbagatanyo mu gisirikare. Mu mwaka w'1993 Conte yatorewe kuyobora igihugu, nyuma yongera gutorwa kabiri mu matora atarigeze yitabirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu ntangiriro z'umwaka w'2007 habaye imyigaragambyo ikaze mu gihugu yatumye ubutegetsi bwa Lansana Conte bukoresha ingufu zidasanzwe mu kuyiburizamo, byaviriyemo abantu barenga 180 kuhatakariza ubuzima. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2008 igisirikare nanone cyafashe ubutegetsi ku ngufu ubwo Perezida Conte yari yitabye Imana azize uburwayi butamenyekanye. Yapfuye afite imyaka 74. Ubwo Kapiteni Moussa Dadi Camara yahise afata ubutegetsi. Mu kwezi kwa 2009 igisirikare cyarashe mu baturage bari muri stade aho abatavuga rumwe na leta bari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abantu 157 barishwe, abagore bagera ku 100 bafatwa ku ngufu. Mu kwezi kwa 12 Kamara yaje kuraswa mu mutwe n'umwe mu basirikare bari bashinzwe kumurinda. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'2010 Perezida w'agateganyo Sekou Bakonate yasinyanye amasezerano na Moussa Dadis Kamara yakurikiwe n'amatora y'umukuru w'igihugu. Tariki ya 7 y'ukwezi kwa 11 Alpha Conde yatorewe kuyobora igihugu. Konde yaje kurusimbuka ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 7 umwaka w'2011 ubwo abasirikare bagabaga igitero ku rugo rwe mu mujyi wa Conakry. Ku kwezi kwa 10 umwaka w'2015 yongeye gutorerwa indi manda ya kabiri mu matora yaranzwe n'urugomo, benshi bemeza ko habayemo no kwiba amajwi. Mu mwaka w'2013 muri iki gihugu cya Guinea hadutse icyorezo cya Ebola cyahitanye abantu barenga 2,500. Mu kwezi kwa 10 umwaka w'2019 hatangiye kuvugwa amakuru ko Alpha Conde yifuza kwiyamamariza manda ya gatatu. Ibi byakuruye imvururu n'ubushyamirane mu gihugu byaguyemo abasivili bari mu myigaragambyo. Tariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2020 nibwo hemejwe itegeko nshinga rishya ry'igihugu binyuze mu itora rya kamarampaka rititabiriwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iri tegeko niryo ryemereye Alpha Conde kwiyamamariza indi manda ya gatatu. Alpha Conde yemejwe ko ari we watsinze amatora tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2020. Abo yarahanganye nabo barimo Selu de Lane Diallo banze kwemera ibyavuye mu matora.
Tukivuga kubera mu gihugu cya Guinea, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvuginyumvira, umuhanga mu bya politike n'umubano hagati y'ibihugu, akaba yarigeze kuba vice president wa mbere wa Repubulika y'u Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi. Ku murongo wa telefone aratangira avuga uko yakiriye ibyabaye muri icyo gihugu.
Kudeta mbuga na basirikare bafashe ingingo yo gutembagaza ubutegetsi bakabutembagaza babanje gusenya ibwirizwa shingiro ari iki kibazo kihari kandi cyerekanye no mu bindi bihugu harimo no Burundi nuko ari gusenyura ubutegetsi kubera umukuru w'igihugu nawe aba yavuze ati nanje ndashaka manda ikurikira mwabitemewe n'amategeko bigatuma abanyagihugu baca barakara hanyuma rero abasirikare nabo bakaza gufasha abanyagihugu niko twabibonye kandi kimwe cyadutangaza nuko ejo bundi muri Mali harabaye amakudeta abiri muri Chad haraba kudeta mukuru w'igihugu arapfa hanyuma mutwe abyumvise rero ngaho muri Guinea Conakry umuntu agaca yibaza ati no nibyo bintu bisigura iki
muravuze ko ibyo bibaye inyuma ya kudeta mu buze zibiri zabaye muri Mali no muri Chad kaba bibaye mu kiringo nk'icy'umwaka umwe umuntu aravye ni kudeta yabaye muri Guinea ibyo bivuze iki kuri demokrasi mu karere ko muri Afrika mu burengero no muri Afrika muri rusangi mu gihe twaduheje kubona inkuru nziza muri Zambia ubutegetsi bwashikirizwe umuntu atavuga rumwe na leta umunyapolitike mu byari bitanze kize
icyo umuntu ari bivuge ko nuko izo kudeta muri ibyo bihugu bitatu ibyo bihugu cyabihuriye ko byose byatwawe mu bukoloni n'ubufaransa gushika ubwo kandi bya faranga rimwe sefa iyo bari bagikoresha urumva rero bibaye muri Zambia Zambia ni igihugu cyatwawe n'Abongereza uburyo rero usanga ibihugu byatwawe n'Abongereza ibihugu byatwawe n'Abafaransa uyu munsi usanga hari ubudasa kuko ni muri iyo byatwawe n'Abafaransa gikuramo amakudeta ahandi usanga umenga yarahagaze icyo nicyo gitangaje mugabo kandi umuntu akibaza ati kubera iki muri Guinea narakurikiye ejo bundi amajambo uyu president Kondi yashikirije ari muri Guinea nyene n'ikindi gihe yari ubufaransa yarerekana neza avuga ati twebwe nimutureke ibihugu byacu bitunganye uko tubyumva mutirye kuza muratuvangira nimureke Afrika yigenge nimureke Afrika itunganye ibihugu byayo mwe kuza murivanga mu bintu by'iwacu baza ko ariryo jambo ari barazira
kuba harabavuga ko president Conde yasanwa werekeje amaso cyane ku bihugu by'Ubushinwa Burusiya na Turkiya kubijanye ni nyungu z'ibihugu by'ibihangange hari nk'u Burundi ufise mu nyungu muri ico gihugu na leta zunze ubumwe za Amerika ko ni igihugu gifise amatungo kamakomeye yo mu butaka mwibaza ko hariho iyo mikino hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange ishobora kubira inyuma y'ibiko biraba canke n'ingingo gusa yabo basirikare
akivyemeza mfise ariko gihari nuko ndavye ibiga byabaye muri Kongo kabona abashinwa ariho bari kabona uyu munsi ariko arimba ubutaka kandi amategeko bakoresha bacugaruka rero ngaho muri ibyo bihugu Afrika y'uburengero nibaza ko harinda kuba hari ibibazo bijyanye n'ibyo by'ubutunzi naho bitavugirwa hejuru kandi iryo jambo avuze ati njyewe ndakeneye ko mu Gifaransa kero cordon umbilical nukuvuga ikintu kidufatanya n'ibyo bihugu byadutwaye igihugu cy'Ubufaransa kidufatanya na twe bihugu bya Afrika twabaye colonize par Ubufaransa bavuga bati birakwiye ko goruzogira ucika urumva yari message ikomeye cyane uburyo nibaza ko byababanje abo bantu b'Abafaransa cyangwa abo bantu nyine bari kumwe n'Ubufaransa kuko bakibaza bati ni kubera yashaka gushyira ku giki iho rero mvuga ndi mu bisanzwe yari nza kuguko kandi bafise uburyo amahera bakoresha kandi ava mu Bufaransa urumva barimo arategekanya ingene ntombora ashobora kwihindukiza akaza gukorana no Burusiya akaza gukorana n'Ubushinwa n'abandi birashoboka nubwo atobivuga abamwumviriza bashobora kuvuga bati arimo ararondera gukora ibi nk'uko abandi babikora
urabashimiye murakoze cyane
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibicebini
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Dusoreze ku makuru y'imikino aho ikibazo cya COVID-19 cyateje isubikwa ry'umukino w'umupira w'amaguru wagombaga guhuza Brazil na Argentina mugenzi wacu Edi Rwema nibyo atubwira
Umukino wo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru wagombaga guhuza ibigugu Brazil na Argentine kuri iki cyumweru gishize warahagaritswe. Impamvu yabiteye nuko hari abakinnyi birengagije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Uyu mukino wahagaritswe nyuma y'iminota mike utangiye kuri stade ya Nio Quimica iri mu mujyi wa Sao Paulo, ubwo abashinzwe iby'ubuzima binjiraga mu kibuga bagategeka ko umukino uhagarara. Ibi byatumye habaho ubushyamirane hagati y'abakinnyi n'abayobozi b'ayo makipe akomeye ku rwego rw'isi. Inzego z'ubuzima za Brazil zategetse ko abakinnyi bane bakina muri shampiyona y'Ubwongereza bahita bashyirwa mu kato kuko birengagije ingamba za COVID-19. Kuva tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu, amabwiriza ya Brazil ku bijyanye na COVID-19 ateganya ko nta muntu uturutse mu Bwongereza, Ubuhinde na Afurika y'Epfo wemerewe kwinjira muri Brazil. Inzego z'ubuzima zishinja abakinnyi ba Argentine kutavugisha ukuri ko baje baturutse mu Bwongereza. Aho bakinnyi ni Giovanni Lo Celso na Cristiano Romero bakinira ikipe ya Tottenham, hamwe na Emiliano Martinez na Emiliano Buendia bakinira ikipe ya Aston Villa. Bashinjwa ko babeshye ubwo babazwaga niba batarigeze bakandagiza ikirenge mu Bwongereza mu minsi 14 ibanziriza kwinjira muri Brazil. Iki cyemezo cyo kutemera abantu bava mu Bwongereza kwinjira muri Brazil cyanatumye abakinnyi 9 ba Brazil badahamagarwa mu ikipe y'igihugu. It's the MK record. Dr. Mash production. Holy seven, your smile.
Sangir jambo ya huje benshi benshi muri sanga ya konse byinshi byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu muntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu muntara
Tamash Production.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru haniho dusoreje ayo muri aka kanya. Turabashimira mwe mwese mwakurikiye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Fatou Alimas Kalala niwe wegeranije aya makuru, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Naho uje mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.